Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri uno mugoroba na makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu y'Ijwi rya Amerika. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rihamagarira ubutungane bw'u Burundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants et que monsieur Bunyoni soit traité conformément aux règles et principes juridiques établis, notamment en ce qui concerne
Uyu ni Clementine Domontorje, n'umushakashatsi mu ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu muri Human Rights Watch. Aha muri makara avuga ko ico iryo shyirahamwe ryipfuza ari uko habaho indorerezi zigenga kandi umushingantahe Bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane. Mu ntara ya Kivu ya ruguru, leta ivuga ko yatoye ibiziga by'abantu 60 bishwe. Mu Rwanda, amahirwe yo gutora abantu 6 baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro ateragabanuka. Ubushinwa bugabisha Amerika na Korea y'Epfo bwihanikiriza ibihugu kudasomborotsa ingwano na Korea ya Ruguru. Amakuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase. Mube hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Reka makuru yacu tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo, neza na neza mu ntara ya Kivu ya Ruguru, aho leta ivuga ko yatoye ibiziga by'abantu 60 bishwe. Naho mu ntara ya Ituri, ibitero vyabitwaje birwanisho vyakuye mu vyaba abanyagihugu ibihumbi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Muri Kivu ya Ruguru, ubwo bwicanyi bwabereye mu midugudu ya Kashari na Kazaroho muri teritwari ya Rucuru. Isaac Kibira, guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya Ruguru, yabwiye itangazamakuru ko bakeka ko ari M23 yabishe urwagashinyaguro. Ati twasanze baboshye n'inzitiramibu cyangwa se imifuka yo gutwaramo ibintu. Naho mu ntara ya Ituri, Societe Civile ya Territoire Irumu irarega inyeshyamba za Codeco, ubundi bivuze Cooperative pour le Développement du Congo, ko zahishe abantu 19 ejo bundi kwa kabiri. Codeco igizwe hanini nabo mu bwoko bw'abalendu, cyane cyane b'abahinzi. Byibura kuva mu mwaka w'2017 bahora barwana n'imitwe yabo mu bwoko bwa Hema, biganjemo aborozi. Mu kwezi kwa kabiri gushize, Codeco iregwa ko yishe abasivile 32. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ibitero bya Codeco byakuye mu byabo abantu barenga 500 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu muri uyu mwaka muri Ituri. Bongereye umubare w'abantu bose hamwe barenga 3,000,000 bakeneye cyane gufashwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Loni ibitangaza.
Thomas Kamirindi urakenuye muri Kenya, naho leta yatangaje ko umuyobozi wa Kiliziya w'umunyakenya yatawe muri yompi uno munsi kwa kane azibazwa impfu z'abayoboke biwe bapfuye ikivunga. Ni nyuma y'iminsi mike uyundi muyobozi w'idini y'igicaduka mu karere kamwe afashwe hakanaboneka imva rusangi z'abari abayoboke biwe. Ibindi bisi izindi siguro kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankosi.
Ministri Kithure Kindiki yanditse ku rubuga rwa Twitter ko abategetsi bahungishije abantu barenga 100 bari barahejejwe mu itorero rya Ezekiel Odero ryitwa New Life Prayer Center mu mujyi wa Mavueni mu majyepfo y'Iburasirazuba. Odero wari wambaye ikanzu y'umweru atwaye igitabo kinini cy'umukara mu ntoki, ntacyo yasubije abanyamakuru ku bibazo bamubajije ubwo yaraherekejwe n'umupolisi wari umujyanye kuri sitasiyo ya polisi. Ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kuvugana n'uwabamwunganira. Umujyi wa Mavueni uherereye mu birometero bigera muri 66 uvuye mu ishyamba rya Shakahora, aho undi mupastori Paul McKenzie ashinjwa gutegeka abayoboke be kwicisha inzara mu byo yavugaga ko isi izarangira ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Abantu hafi 100 bari muri iryo torero rya McKenzie Good News International Church barapfuye. umubare w'abapfuye wagiye uzamuka kuva aho batangiriye gutaburura imibiri mu mva rusange kwa gatanu. Umuyobozi w'akarere Rhoda Onyancha yavuze ko itabwa muri yombi rya Odero rifitanye isano n'impfu zavugwaga muri ibyo bice. Ku ruhande rwe, Minisitiri Kindiki yavuze ko iryo torero ryafunzwe.
Ejo ni mukangusi na wewe tugukengurukire tuve muri Kenya duce tuja muri Uganda aho polisi y'ico gihugu no musi kwa kane yahagaritse yongera ipfunga abashinga amateka b'abakenyezi 11 ibagiriza ko bariko bagira imyerekano itarekuwe n'amategeko. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Abo bashinga amateka bapfungiwe hanze y'inyubako z'inama nshinga amateka ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala. Hari gihe bariko bitegurira gutera bagana ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati, aho bari bafise imigambi yo gushikiriza uyoboye ubwo bushikiranganji urwandiko rwerekeye imyiyerekano. Bariko biyamiriza ivyo bavuga ko ari ubunyamaswa bikorwa n'igipolisi hamwe n'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera mu guhagarika imirimo abashinga amateka b'abakenyezi bakoze mu ndwi za vuba mu bice batowemwo. Icegera c'umuvugizi w'inama nshinga amateka Thomas Tayebwa mu butumwa kuri Twitter yiyamirije yivuye inyuma uburyo igipolisi cyahagaritse mu gitondo cy'uno munsi kwa kane abashinga amateka b'abafasoni 11 bariko bagira imyiyerekano mu mahoro kandi atabigwanisho bari bitwaje. Yatangaje ko bamwe muri bo bariko barava amaraso mu gihe abandi impuzu zabo zatabaguritse. Tayebwa yavuze ko wamenga igipolisi cyariko gihagarika abakora iterabwoba. Yatangaje ko ihagarikwa ryabo ryabereye ku rwinjiriro rw'inyubakwa y'inama nshinga amateka Tayson. Umuvugizi w'igipolisi Luke Owoyesigire yahakanye ko abapolisi bakoresheje inguvu z'umurengera. Yagirije abashinga amateka bahagaritswe ko badadaje bongera barakomeretsa bamwe mu bapolisi. Owoyesigire yagirije abo bashinga amateka kazi ko bariko bakora imyerekano itarekuriwe n'amategeko kandi ko barekuwe inyuma yuko batanze ingwate.
Ijwi Amerika indi nkuru imwe ku mugabane wa Afrika. Mbere ko duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afrika biriko bikora ibishoboka kugira ngo ikiringo c'agahengwe muri Sudani congerezwe. Ni mu gihe urwamo rw'inkoho rubandanya kumvikana muri ico gihugu. Fidel Niyongabo agarutse kwitubwira.
Ni mu gihe igisirikare ca Sudani gisa n'icemeye vyasabwe n'ibihugu vyo muri Afrika vy'uko hoba ibiganiro naho ingwano yabandanije. Abantu amajana n'amajana barishwe mu ndwi zigera kuri 2 z'ingwano hagati y'igisirikare ca leta n'inteko ziyonkoye kuri leta. Kugwanira ubutegetsi hagati y'izo mpande zibiri bishobora kugeramira karere kose. Umuvugizi w'inteko ziyonkoye kuri leta yagirije igisirikare ca leta ko cakoze ibitero kuri izo nteko no munsi kwa kane kandi ko kiriko gikwiragiza amakuru y'ibinyoma. Ntaco yavuze ko vyashikirijwe n'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika Museruko IGAD kuvyerekeye ibiganiro. Urwamo rw'inkoho rwumvikanye no munsi kwa kane mu karere k'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum, nk'uko umwe mu baba muri ako karere yabibwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters. Agahengwe k'iminsi itatu katumye ingwano itezura naho katayihagaritse. Igisirikare cya leta ya Sudani caratangaje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ko umuyobozi wacu General Abdel Fattah al-Burhan yari yemeye umugambi wo kongereza ayandi masaha 72 ku gihe cy'agahengwe hamwe no kurungika intumwa y'igisirikare ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Mu biganiro, igisirikare cya leta cyatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Sudani yo mu bumanuko Kenya na Djibouti bagize uruhara ku mugambi urimwo kongereza ikiringo cy'agahengwe n'ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Sudani. Itangazo ry'igisirikare cya leta rimenyesha ko General Burhan yashimiye ishyirahamwe IGAD kandi yemeye mu bisanzwe umugambi ryashikirije. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken n'umukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika Faki Mahamat baraganiye ku mugambi wo gukorera hamwe kugira abafashe mu gikorwa cyo guhagarika ingwano muri Sudani.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dushimire bagenzi bacu baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho hirya no ku isaha n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. President w'Urwanda Paul Kagame yageze muri Tanzania kuri uno wa kane yakiriwe na mugenzi we Samir Suluhu Hassan w'ico gihugu. Nkuko byemezwa na Presidency y'Urwanda, abategetsi babiri bagiranye inama yabo imbere yuko binjira mu bibahuza n'abayobozi bari kumwe ku mpande zombi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ariko aradukurikiranirana ino nkuru. Geoffrey, wiriwe gute?
wiriwe Diane kugeza ubu ibyo bakuru b'ibihugu baganiriyeho by'umwihariko ntibiramenyekana ku buryo burambuye gusa amagambo ya President Paul Kagame yasohotse ku rubuga rwa Twitter ya Presidency y'u Rwanda avuga ko ibi bihugu byombi bisangiye ubucuti n'ubufatanye bushingiye ku gushaka guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku mpande zombi yavuze ko urubyiruko rw'Abanyafurika ruharanira gukora no kwiteza imbere ati ariko urushyiriraho uburyo butuma babasha kubigeraho niyo mpamvu turi ahangaha uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri Tanzania rubaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika kavugwamo ikibazo cy'intambara hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Congo u Rwanda na Tanzania bikabihana umupaka na Congo kandi u Rwanda rukaba rwarakunze gutungwa gatoki muri iki kibazo ntibiramenyekana rero niba hari icyo abakuru b'ibihugu bombi baganiriye kuri iki kibazo gihangayikishije akarere ikindi bitaramenyekana ko haba hari icyo bakiganiriye ariko kivugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ni ibihugu byombi kandi biherereyemo n'imishyikirano hagati ya leta ya Ethiopia n'inyeshyamba za Oromo Liberation Army zayigometse hirera muri Tanzania mu kirwa cya Zanzibar biteganijwe ko Perezida Paul Kagame azarangiza uruzinduko rwe ku wa gatanu ejo nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byaho muri Tanzania Diane
urakoze cyane Geoffrey Mutagoma turaza kongera amakuru yacu hanyuma mu gihugu cy'u Burundi naho ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rihamagarira ubutungane bw'ico gihugu kudaca urubanza ruhengamye muri dossier ya Langiyome Bunyoni yoza ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eloge Ubirika neza kurikiranira na hagufi by'ino dossier ya Langiyome Bunyoni Eloge Human Rights Watch mwavuganye na bamwe mu bayirongoye bakubwike
Ndiyo Diane, mwijanye cyihariye Clement de Montoya atangwe ari umushakashatsi mu gitaka cya Afrika muri Human Rights Watch ya Amerika batubwiye ko nsa makenga ko urubanza rwa Bunyoni rushobora kutabamo ubutungane cyangwa kwigenga bimwe mu bimenyetso berekanye ni ukuntu inzego z'igihugu zagiye zitera kuvuga hafungiwe uko yafashwe zivuge niba yaronse umushingamanza kataramuronka umuryango wiwe ukaba utaramubona kandi muri Human Rights Watch bavuze ko mu byo batohoje mufashe mu Bunyoni n'abana bane bari mu Burundi ngo bamaze iminsi itanu yose hagati y'igenekezo rya 17 n'igenekezo rya 2022 bugabaniwe mu nzu basa n'abafunzwe icyamaso
Iryo shyirahamwe muri kahise ryaragiye riragiriza inzego zitandukanye zarimo n'izo bunyoni yabarizwamo ibyaha bitandukanye hari ico ryavuze ku co byize ku butungane bw'u Burundi ku byaha bitandukanye biri mu rwego yoba yarimo
Ego mediane, ina miyake wachi buga iliruta, yuko alenge nyo nyara mshikila nganji umuteka na Burundi, ali umuteka nganji ina bugo jipo iti churundi jikukila. Chani chane, hagati ya yu nga kende winga, chumi nga gata, yu nga kende winga mwongiliri, ali jipo iti chani hile, amari menshi, mungi na miyake wachi wate zirati, kwa ala toho, jokumugi chani, ku bantu banyuruzwe ku bantu batotejwe bakubaguwe babaga igufa abakubiswe n'abamu nzego z'umutekano bakubita ibyuma abandi bakubita amabuye hamwe n'ubundi bw'inkoho ati twabonye nari menshi kandi yari polisi mu gihe waje mushyiranganzi wa mbere arengiye mu Bunyoni yari mu mabanga y'umushyiranganzi hagati y'imyaka mbere ariko kandi hari n'undi mwaka yaba yamukijije umushyiranganzi hagati y'2020 n'2021 cyacu bigiti twasaba ko bikuri yohabwa wenyine ubutungane akaza mbere abahinga bigenga imbere z'imbamakungu bije kuraba uko aburanishwa ati mugabo n'abakorewe amari n'inzego z'umutekano mu gihe yabizezwe n'abonye dusaba yuko bo kumvirizwa ibyo obyoregwa ibikajyamo kugira ngo nabonye bumvirizwe hamwe n'abandi bantu bari munsi y'uburongozi bw'iwe warasize uruhara muri ayo mari na bonyine bakumvirizwa bagahanwa kugira ngo abakorewe amari biruhutse
Eloge no musi byari bitegekanije ko Langiyome Bunyoni ashobora kwitaba butungane byo byasibijwe n'iki hari ico washoboye kumenya
ego mujyana masoko y'ijyana y'Amerika yegereye idose kandi yo mu butungane yari yatwemereye neza ejo yuko ari njye mu bintu cyo kurengutswa cyose ko mu Kenya byo yari yarengukijwe ejo aherekejwe n'umukuru wa CNDH Sixto Binyinyi Muraba ari nawe muntu wemera ugera ubu cyo twakora amatohoza amaze kwemererwa kubonana na Bunyoni no kuvugana nawe kandi n'abagiye mu rugo yuje kumuzanira impuzu zo guhinduranya ariko rero uyu munsi abagenzi bacu bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu cyangwa ibinyamakuru mpuzamakungu biriwe ku biro by'umushyikirizamanza ku kigo cya Repubulika mugabo ntibigeze babona navuga ati akanyangende na kamwe ko Bunyoni haza abo twavuganye kuvuga Manu Heza yavuze yuko bahabuye batarambibona kugeza buri cyane cyo cyatumye atarengutswa hari amakuru ataremezwa avuga yuko yashobora kumvirizwa mu iperereza mu buryo bw'ibanga mu nyuma akarungishwa mu ibohero kitaramenye ariko ayo makuru ibigana cyane yashobora kuyatohoza nayo tuyonse mu kanya gaheze
hama kuvyerekena aho umupfasoni wiwe hari ico uzi ejo bo baravuganye n'abamuhamagaye
kugera ubu nta cy'amajwi yacu amasoko yacu yatubwira ku bijyanye n'iby'umukenyezi yarabizwe icyo tuzi ni uko amasoko twizeye yo kwizerwa cyane yegereye idosiye yatubwiye ko bimwe mu byo arengeye mu Bunyoni ashobora kubazwa ari ibijyanye n'ukuntu atigeze aza ku kirimba cyagenewe abashikiranganji ba mbere agashima kwigumira mu nzu yiwe mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura umuza mukuru w'ubutunzi hamwe rero n'ibijyanye n'amazu yiwe apanzwe n'ubushikiranganji bw'umutekano yahoze arongoye ibijyanye n'ayo mazu iri rya Amerika ryaramenye imwe irahita itororezo mu gisagara cya Bujumbura nta zindi turamenya yazipanze n'ubwo abashikiranganji ashobora kandi kubazwa ku bijyanye n'indege yari yagurishijwe mu mwaka w'2021 iyo ndege mbere ikaba yabaye intandaro y'ikurwa ry'uwahoze ari umushikiranganji agihezwe ubudandaji mu Burundi mu kwezi kw'Imakire ndabameze mu kwa gatanu umwaka w'2021
urakoze Roje uri kaneza ubandanye udukurikiranirana ino nkuru hama makuru yacu mu gatondo utwemerere ko uza kutwumvisha nayo majwi yabo muri Human Rights Watch mwavuganye
ngo mujyane mu gatondo nta nkeka abanywa n'izi bya Amerika baza kwikurikira nabyo
Ijwi rya Amerika turacari ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari binini byo muri Afrika mu Rwanda inzego zitandukanye zatakaje icizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yanyarukiye mu murenge wa Kinazi adutegurira ino nkuru ikurikira
imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro ni mu murenge wa Kinazi ihuye mu majyepfo y'u Rwanda Bwana Andre Kanama umuyobozi w'akarere ka Huye wungirira ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubwiye ko bamaze iminsi 8 bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse
birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twaje kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse kugira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane zimashini uko arenye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi irindwi abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza ariko Imana buriya igenda ikora ibitangaza turizere ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye dehydrate gusa turifuza yuko Imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima
ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'amajyepfo hari ihema ry'icyaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu madamu Maria Nyirabagenzi hari abisengeye neza be babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa
dufite abana bacu barengera kamaro z'igihugu abanyeshuri abagabo bafite abagore barapfakaye abana amashuri barayaretse twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira none birangiye tubahombye none rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima iminsi ishize ari irindwi twicaye hano ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uhingure
nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka. Hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza. Ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira nayo bambira. Mushimiyimana Rebecca na wafite umwana Aimable Mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo. Uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire kumva azamushyinguramo.
Mfite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe, mwayimfotorera nk'abayobozi
gute?
Kamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayimushyiraho nyine akagaragara. Abantu bakamubona ati uyu mwana twari tumuzi ni uwacu.
Ushaka kubikora gutyo?
Kubera icyumweru tumaze hano, twaje hano ku wa kane, none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe, gusa banagira icyizere ko umwana akiriho.
Ubutegetsi bwa Huye bwahakana ijwi rya Amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine.
Kugeza ubu ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi wahacukuraga.
Hamaze igihe kingana iki bahacukura?
Amakuru tumaze kubona ni uko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine, ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo, buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana.
Abaturage nabo ntibamuzi, ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye.
Twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi, ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa, ese mudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakizi?
Twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa. Niko twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa w'umusirikare nta kindi.
Ubutegetsi bwa Huye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka. Ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga, ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu, atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo, ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana.
Kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa Kinazi, yaba gitifu w'akagari, uw'umurenge, uwarushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu, bamaze gufungwa nk'uko akarere ka Huye kabibwa ijwi rya Amerika. Gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani. Inzego z'umutekano n'iza gisivire zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro. Ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza ni uko mu myaka ine mu Rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga. Huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi, mine na peteroli mu Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu Rwanda utashatse kumvikana yabwiye ijwi rya Amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana, uwo ntiyayoberana, ahubwo biterwa n'imbaraga afite. Yirinze kugira ikindi arenzaho, natwe twirinda kumubaza kari murore. Eho wagira ubusa ijwi rya Amerika ihuye mu majyepfo y'u Rwanda.
Tusubire mu Burundi, aho ushikiranganje bw'intore hagati muri ico gihugu umenyesha ko bugiye gutunganya vuba inyigisho ku bahuza bo ku mitumba. Abo bahuza baherutse kwinjira mu mabanga yo gukorera muri sentare yo ku Mugina, ariko bakemerera ubwabo ko bakeneye amahugurwa kugira ngo bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abagize intaye ku Mugina bazwi ku izina ry'abahuza bamaze amezi atandatu n'imisi batangwe gukora ibanga batorewe, barakira ukuri kwamye ababitura kubera amatati mu ntumbero yo kubuzuriza. Bakavuga ariko ko bakeneye ibitari bike kugira bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Jacques Ndayishimiye arongoye sentare yo ku Mugina muri zone Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura.
Umuhini mushasha utera amabavu. None ko turi bashasha rero twari dukeneye kunagugwa, twebwe na mushahara turonka kugira ngo uragikoze ko hari ibyo bisaba ko tugira amafotokopi. urumba yajera twitura turandika hanyuma gaheza kadusinyira raporo tujana muri sentare ivyo tugumana nka twebwe ivyo duhereza bene kutwitura ivyo byose urumba ka rubuge budasanzwe.
Bamwe mu barongo ya masentare y'intango barashimira ibikorwa bimaze kurangurwa n'abahuza bo ku mitumba mu kiringo bamaze bari ku kivi naho akiragahaze. Perpetin Hirabampa arongoye sentare y'intango ya Bururi turi mu bumanuko bw'Uburundi afatira ku bitigiri vy'imanza zakigwa muri kino gihe muri yo sentare.
Naho intango ya Migora bariko baragerageza kandi bariko babikora neza baratanga amaraporo. Nk'imanza twahora twakira zaragabanutse cyane. Uruja n'uruza rw'abantu bahora bitura sentare y'intango rwaragabanutse ku rugero ruboneka. Twahora twakira imanza ziri hagati ya 30 na 40 mugabo ubu nko mu kwezi guheze twakira imanza 14 gusa. Intambamye bafise cyane cyane ntibagira ibikoresho.
Jivanda Ikeza umuhanuzi mwishikira mu biro vya Bonamatari w'intara ya Bururi nawe nyene arashimira uruhara rw'abahuza ku mitumba mu kuzuriza abanyagihugu kuri telefone yabwiye bakunzi bijwi rya Amerika ko akiragahaze mu bikorwa vyabo bacamanza bo kumugina agasigura ko bataramenya ivyo bajejwe naho bagarukira kuko ngo hari gihe usanga bakiriye imanza batarikuriwe bakanasaba amafaranga babituye kandi bategerezwa kubuzuriza atacyo basavye nkuko itegeko ribagenga ribivuga. Uno mutegetsi nawe nyene agasaba ko buhabwa inyigisho ibisabwa nabo bahuza abarongo ya masentare cyo kimwe n'abajejwe intwaro birashimangirwa ishyirahamwe Justice and Equity in Burundi AJEBU mu mfunyapfunyo y'icongereza. Salvatore Minana arongoye iryo shyirahamwe agasaba leta gushiraho ingingo zerekeza itegeko rishinga ubwo rwego rw'abahuza.
Ubwa mbere iryo tegeko rishinga agashiruka bute kabo ryojaho rigatomana neza naho agashiruka bute ingene kangana kugira ngo bakore bagononokewe. Cya kabiri nuko abo bantu bohugurwa cyane bose kuko no mu gutorera ibibazo ufatiye ku byo gushinga ntahe hariho ubumenyi kanaka umuntu yagomba kugira. Hari ababuranyi babitura bakabataho umutego bakabaha imanza kandi bazi neza yuko izo manza atabubasha bazifitiye ivyo biri mu byo bo bigisha.
Leta y'u Burundi yakira neza kamitegwa kubijanye n'ubwo gwego rw'abahuza bo ku mitumba. Mu kiganiro umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kuremesha kubamenyesha makuru bakorera amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi yatanze ihumure. Martin Interetse avuga ko ariko haratunganywa amahugurwa kugira abagize ubwo gwego bamenye ico bajejwe.
Burya mu kibano ni baba bazi ukuri cyane cyane. Ubujejwe intwaro arakurikira gusa ntabasubirira. Kandi nabo ntibasubirira ubujejwe intwaro. Kiretse gusa ko umukuru w'umutumba mu bisanzwe niwe araba ko hari ituze ku mutumba arungoye n'abajya bandi bane batorewe. Ubu rero nibaza ko turiko turagwiza inyigisho kugira mwe wese tumwereke ahatangurira ntaheretse kugira urwamo rugabanuke. Nabyumvise ko hariho hamwe hamwe menga ntibatahuye neza ico bajejwe.
Kwigenekeza rya 2022 ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'2022 niho abahuza bo ku mitumba barahira kugira batangure kurangura amabanga batorewe. Kuri buri mutumba harugwa abahuza batanu. Ku mitumba 2911 igize igihugu cy'u Burundi harugwa abahuza 2455. Leta irongoye na Evariste Ndayishimiye ikaba yafashe ingingo yo kubasubiriza abahoze bitwa abashingantahe urwego rwashinzwe kuva ku ntwaro ya cami. Urwo rwego rukaba rwagirijwe ko ataco rwakoze mu matati yabaye mu Burundi gushikaho waba ubwicanyi bwahitanye Abarundi batari bake.
Harakoze Desire Hatungimana kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Mukanya turahanagahindukira ariko imbere yuko tugahanage ndabibukije muri make ku ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro New York muri Amerika. Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ko urubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ya Lang Yomer Bunyoni rushobora kutaba mu mwidegemvyo w'abacamanza bigatuma arenganywa. Mu kiganiro cihariye Clementine de Montedier umushakashatsi w'iryo shirahamwe yahije ijwi rya Amerika ibiro vy'i Nairobi yavuze ko ifatwa yise igigifungu kwa Lang Yomer Bunyoni ari igicapo c'ukuntu imanza za politiki ziburanishwa mu Burundi. Mu ntara ya Kivu ya ruguru leta ivuga ko yatoye ibiziga vy'abantu 60 bishwe, naho mu ntara ya Ituri ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyakuye mu vyabo abanyagihugu 1000 mu Uganda no musi kwa kane. Igipolisi cico gihugu cahagaritse congera kirapfunga bashinga amateka abakenyezi 11 abo bapfasoni bagirizwa ko bariko bagira imyerekano itemewe n'amategeko akarino gaduce dusozera makuru twari tubafitiye mu kwizina rya bagenzi banje bose mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabikebanure ndabipfuriza kwanda nyamuranirwa mu byo muri mwo byose Diane nahazuye nijewe mwari kumwe kuri micro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma be na ingenieur Justin bafatikanije twembi tukaba tubipfurije kugira umugoro wa mwiza.